radio indundi culture amakuru mu kirundi
muri zone ya Kizuka ni muri commune ni ntara ya Rumonge ni gice cy'isaha 12 n'iminota 15 n'inzo saduse muri studio za radio indundi culture n'umwanya wa makuru mu kirundi makuru yo kuri uno mugoro wa kwa gatandatu itariki 9 ukwezi kwa 11 2024 agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Imijyango yahuye n'ibyago by'iduga ry'amaziki ya Gatanganyika mu gace ka zone Kizuka ni komine n'intara ya Rumonge ivuga kwibandanya kubaho mu buzima butoroshe imwe muri yisaba ubufasha kugira ngo irabe uko yo kwiyungunganya mu Kayanza havugwa iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa mbumba rugo muri aya mezi abiri aheze ku isoko nkuru ya Kayanza baba baguzi ekana badandaza bagasaba babijejwe gutorera umuti kibazo na cane cane cigitoro igitegaho amasendika urikiyemwo abigisha yo kumugwa mu kuru wa politiki igitega anegura ko muri uyu mwaka w'ishure 2024 umwaka 2025 hacibonekeza ubukende bw'intebe n'ibitabo mu myaka ya gatanu mu mashuri yo muri komine ya Gitega ishiramwe ndanga karanga abagumya banga rihamagarira abagwiza tunga gushigikira karanga ku Burundi byose muza kuvyumva muri ano makuru ahagari mu mwabwi ivyuma na Matthew habona Yesu Tiodone niyo nzwe ndabashikirize mukanya n'inkuri mwimwe kwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe imijyango yahuye n'ivyago vy'iduga ry'amaziki ya Gatanganyika mu gice ca zone Kizuka ni komine n'intara ya Rumonge ivuga ko ibandanya kuba mu buzima butoroshe kubera yatayizabo biturutse ku igihindagurika ry'ibihe ubimwe ibayeho mu buzima bwo gupanga ubwo bavuga ko butoroshe kugira babeho neza hamwe no gusomesha abana babo imwe muri iyo isaba ubufasha kugira ngo irabe uko yo kwiyungunganya ejide nahayo
imyaka iri kwiraba bine amaziki ya Gatanganyika duze imijyango itari mike yari kunkengera zacho itizayo imwe muri yo niyo muri zone Kizuka komine n'intara ya Rumonge ivuga ko ibandanya kuba mu buzima butoroshe aho ibayipanze nkuko no mukenyeza vyemeza
twaciye turabo kuntu turondera inzu yo gupanga baradufagitiye birenze kwemera turavyemera kuko duhuye n'ikizi aho tubaye rero nta buzima bwiza tufise cye mfise abana cumi muri abo bana cumi rero hi abana cenda ariko kwiga biga ku magendera kurya shida n'ingorane abo ni ibintu vyarabaye ndanse ibintu vyaraduze
ariko none iyo miryango yataye ingo zayo ndetse n'amatongo yaho ririma kubera iryo hindagurika ry'ibihe ubu muri kino gihe kugira ifungure bigenda gute
turasaba canke imana idufashije umuntu akaronka na bingahe byo gukota gakota harima kubera nta matongo twari dufise yo kurima
turiruka mu gasombe akavura kaguye turiruka mu gasombe tukaraba ko twaronka gafu tuniganira cyane cyane gafu ivyimboga vyovyo vyarabaye ndasara abona ko imboga zizimvye fuse umuryango munini ntushobora kuza kuniganira muri izo mboga tuniganira mu gasombe mu duharagi mu buryo nk'uko
kugira iyo miryango kandi ishobore kwiyungunganya hari icyo isaba leta
noruha gataye no yiruka nk'uko nahora ndi yiruka ariko ubu nta mutayi mfise ndicaye ndandaza singirane rwaho nyene cyo nosaba nka leta inyimviye ko yo magatayi ndandaza nkirukira abo bana kugira abana barabe nyene bojya
ariko kandi harimo muri iyo miryango ibona ko kubera itemirije gusubira mu zawe yateshejwe ikwiye gushigwa hamwe
leta n'umuvyeyi wa twese nimba yo tugirira ibigwate nka kugirira abandi kama tukimukiramo tukabaho hantu leta itoba yadushitse
ishyira mu gitabi mukira oyeme ni rimwe mu bamaze kugarukira kuri aba banyagihugu mu kubaronsa bimwe mu bikoresho vyo mu nzu hamwe n'amafaranga ibihumbi 450 ku muryango harezindwi zibiri hatanzwe zimwe mufashanyo nk'izo ariko bamwe banegura ko zitaronswa koko abazikeneye kurusha abandi
ejide nahayo hafi ya himakamba bamwe mu barimi bo muri iyo ntara bavuga ko atacizere bafise cyo kuronka umwimbu mwiririma ry'agatasi bivuye ku ibura ry'imfumbire yaba iyo guteza canke iyo kubagara abo banyamakamba bababazwa n'ingene bayibura kandi barayirihiye amafaranga asabwa kandi ku gihe abo barimi bakibaza nimba ihinguriyo imburi iyo fumbire fomi rigikoriye ikwiye ahimakamba twakuri mugenzi wacu Serge Sindayigaya
abarimye mu ntara makamba bemeza ko bashobora guterwa n'inzara bivuye ku kubura ifumbire yaba yo guteza canke yo kubagara imirima yabo muri irima ry'agatasi
twarishe uwo guteza n'uwo kubagara ubu unye gutera hari abapfuye gutera uko nyene kubera twabonye igihe kiriko kiratujana tugiye dusanga imirongo idahera tubajije ati mbega none twebwe ko twatonze kuva kera bimeze gute ngo mwebwe gende inyange ngo gende kabuye bakatujuragiza none ico tubona twebwe ahubwo tubona ko tutazohova turonka uwo mwavu wacu twari
uvuga tuvise amakenga akomeye cyane huko twarateye mugabo hageze kubagara tutoja tubura ikintu tubagaza urumva ko atamwimbu ushimishije twiteze
bama muri abarimye bemeza ko itangwa gifumbire uyu mwaka ririko ryabatangaza kuko uretse kubura ifumbire barihiye amafaranga n'inkoni zidahara aho bakubitwa inkoni nyinshi umwe wese aniganira gushikirwa izo nkoni bakubitirwa ku murongo ngo zikaba zatumye haduka umuheburo bamwe muri bo bahitamo guheba gutondera ifumbire nk'uko babyivugira
itangwa giyangire y'uyu mwaka ryaradutangaje cyane gose uravye abantu baba batonze wasanga aho abantu bateye ubwoba n'inkoni zikajamwa abantu rubeshi hariho havuye barihebura no guheba baraheba
inkoni ziriyo rero nizo zitubabaza gire gutanga amahera no gukubitwa twongere tubure n'ivyo twarihiye
ivyo nivyo byarashikiye twari dutonze aho rubavu bankubise inkoni kubitwa n'abapolisi navuye nirukanga ibyo mbona rero dutonze tukatondera ubusa tukwirigwayo abanyarukayogoro bose bamaze nk'imisi 34 baraye ngahe makamba batashuka
abarimye bavuga ko bafise amakenga ko batazoronswa ifumbire bari amafaranga maze amatike yabo abayimfaga gusa nkuko byagenze umwaka uweze mu gihe abo binize bariha amafaranga basabwa kugihe
nico gituma rero twebwe dufise amakenga yuko tutazohova turonka umwavu kandi twarisha amahera ko no ku mwaka byagenze nyene ko bavuze yuko ikiringo tarenganye arico kiringo kimaze kurengana natwe twaratanze amahera kandi tuguma dutonda
abarinyo mu ntara makamba basaba leta gutareka ishira hamwe fomi kuduza umwimbu nimba rigikora kuko ryo ngo mu gutora amafaranga yaba yibanze canke akugombora atawe risubiza inyuma
kusaba yuko fomi yogerageza gatanga umwimbu ukwiye iyo fumbire kugira ngo umurimyi abayikoko yagatanga ijya avance hagize yuko yotera nk'abandi agacabona rabuze ifumbire urumva ko acagira umwihebura akagira n'umwikoma
tubajije mwajeje gutanga ifumbire mu ntara y'amakamba batumenyeshe uko ifumbire yo guteza ubu abarimye bariko barayironswa ariko byo kubagazayo ngo ishobora kuboneka mu ndwi uca itangura iyo nyishu nyene akaba ariyo twahawe araheze indwi zirenga zitatu makamba Serge Sindayigaya radio inonikitura
Serge Sindayigaya na urakenuye mu Kayanza havugwa iduga ry'ibiciro by'ifungurwa mbumba rugo mu meza biraheze ku isoko nkuru ya Kayanza abaguzi baho bavuga ko mu kino bitoshe gutunga imiryango yabo abadandaza bo bahisigura iryo duga ry'ibiciro ku bukene bw'igitoro umwimbo wabaye muke n'ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro bose basaba bijeje gutorera umuti ikibazo na cyane cyane cy'igitoro jana himana akwimugenzi wacu akorera ngaho mu Kayanza
muri iyo soko nkuru ya Kayanza ibiraya mu mezi abiri aheze ibyari ku giciro kinini byagurwa amafaranga ibihumbi bibiri ku kiro ariko muri kino kiringo ivyitwa ndi n'amagara bigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana ane n'ibihumbi bibiri n'amajana atanu ivyitwa kijumbo n'amafaranga ari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana abiri n'ibihumbi bibiri n'amajana atatu ni mu gihe ivyitwa Victoria bigurishwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku kiro agafuko ko bufu bwa kawunga k'ibiro mirongo ine na bitanu kahora ku mafaranga ibihumbi mirongo umunani na bitanu muri kino gihe kagurishwa amafaranga ibihumbi mirongo icenda na bibiri agafuko k'ibiro cumi nako kahora ku mafaranga ibihumbi mirongo itatu na bitatu muri kino gihe kagurwa amafaranga ibihumbi mirongo itatu n'umunani ibitunguru vyera navyo vyahora ku mafaranga ibihumbi bibiri ubu n'amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu ibitukura navyo nyene vyahora ku mafaranga ibihumbi bibiri ubu ni amafaranga ibihumbi bitatu ku kiro ibijanye n'umuceri uwimburwa mu kiyaya cimbo ugurwa amafaranga ibihumbi bine n'amajana umunani ugurwa make nawo ni uwitwa kigori uri ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana icenda ibiciro by'ibiharage navyo nyene vyariyongereye ko amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'amajana indwi kuko ivyitwa ko ari vyiza kurusha bigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana abiri n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu ariko rero hariho ibifungurwa vyagabanutse ibiciro nk'indagara ziva mu gihugu ca Tanzania zavuye ku mafaranga ibihumbi mirongo itatu ubu zikaba ziri ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi cumi na bitandatu n'ibihumbi cumi n'indwi ku kiro eka n'indagara ziva mu kiyaga Tanganyika nazo nyene zaragabanutse ibiciro aho hari nk'izahora ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo ibiri ku kiro ubu ibiciro biri hagati y'ibihumbi mirongo ine n'ibihumbi mirongo umunani ku kiro ni mu gihe n'amavuta y'amamesa yavuye ku mafaranga ibihumbi bitanu n'amajana indwi aja ku mafaranga ibihumbi bitanu ku kiro kuri iryo duza ry'ibiciro insiguro zitangwa n'abadandaza bavuga ko bituruka ku ikena ry'igitoro aho nko ku biraya ngo iyo vyunguruzwa bivanwa iyo vyimburiwe bijanwa ku isoko bitwara uburyo bw'amafaranga bwinshi ikindi ngo ni umwimbu wabonetse wabaye muke biturutse ku izuba ryo muci ryabaye ryinshi ku bindi bifungurwa navyo ngo iduzwa ry'ibiciro riterwa ahanini n'ifaranga ry'u Burundi rigenda rita agaciro uko bukeye uko bwije abaguzi rero bakavuga ko bitakiborohera kubera iryo duzwa ry'ibiciro bagasaba leta gutora inyishu ku kibazo cy'igitoro yongera kandi rabo kugene ifaranga ritabandanye rita agaciro mu Kayanza Jean Ntemara kuri radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundu kuitira makuru ya charabana ya kuisachu minazibi ni minota mirongi wiri ni itandatu ama sendika uliki mga wigisha yuko mga mkuru wa politiki Gitega anegula kwa umuru yunga kawishiro mbibi na mirongi wina kane ushi mga kawimbibi na mirongi wina gata na chivone kezu kende bugi inewe nibita umumia kaya gata anu mumashuri yomuri komine ya Gitega yo masendika ya bishiki jakuru wa gata anu mubiroli vizugu himba za musimuza makunguhari umigisha wa wawereye ahi Gitega avuga kubgo bukene give the bikoresho fasha nyigisho weza buka giringa rukambi kubaregwa nkukwiga bicaye hasi canke bahagaze nabo biruko ubuyobozi bw'indero mu ntaya Gitega buhamagarira bigisha kwibuka kuwo mwuga ari banga ari naho babwirizwa gutegura urwaruka mukuru y'ubumenyi n'ubuntu bizobafasha muri kazoza naho hari bamwe mu barezi igenza nabi akumugo mukuru wa politiki Gitega twakure mugenzi wacu anise ntanguvu
mu gisagara cha Gitega commune ni ntara ya Gitega haracibonekeza muri uyu mwaka w'ishure 2024 ushira 2025 ubukene bw'intebe mu masomero amwe amwe aho harugwaruka rukurikirana ivyigwa gwicaye hasi kumabuye urundi ruhagaze sindayigaya Uziel yaserukiye amasindika yabigisha yabishikirije kuri uyu wa gatano mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha muri commune Gitega aho yamenyesheje ko kandi hagaragara ubukene bw'ibitabo mu mashure shingiro aho yatanze akarorero ku mwaka wa gatano amashure atandatu agize akarere kamwe réseau scolaire mu rurimi rw'Igifaransa akoresha igitabo kimwe gusa mu gihe igice cya mbere cy'umwaka w'ishure kigiye kurangira asaba gutyo inzego vyega guterera mu gutorera nyishirama ubwo bukene bw'ibikoresho mu mashure umuyobozi w'indero muri commune Gitega ne Pomsenda yavugwa yaraneguye kandi abigisha barezi bataye akaranga mutima gutyo ntibabe bagitanga ubumenyi bw'akanove aho yadomye urutoke kubacegwa ku kazi kubigisha ivyigo batateguye kubatonda banyonye ibiboreza hamwe n'abagoba izo baragiye amenyesha ko umwaka w'ishure urangiye abigisha babiri bagaragaye muri ubwo bukozi bw'ikibi mu kugoba abarigwa babo bajejwe bakaba barashengejwe mu butungane umuyobozi w'indero mu ntara ya Gitega Godefride Kizimana yibukije abigisha barezi ko kurera atarakazi ahubwo ari banga naryo ribangirwa ingata abahamagarira gutyo kwibaza icyo gwaruka bajejwe ruzoba rumeze muri kazoza gutyo babone kurutegura bibereye mu bumenyi n'ubuntu by'akanovera abasaba kandi kugira isuku ku mashure abo bareze baheze barijane mu miryango iwabo anise ntanguvu Gitega Radio Indundi Culture
ishiramwe ndangakaranga bagumya banga rihamagarira bagwiza tunga gushigikira akaranga ku Burundi urongo iryo shira hamwe yabivuze mu giteramo co mwijoro ryo kuri wa gatano rishira kuri wa gatandatu aha akaba yerekanye ko abagwiza tunga batuhahombera ubushikanganye mu byo bujejwe harimo imico kama bukaba bwemeye kubandanya gufata mu mugongo iryo shira hamwe ndangakaranga mu ntumbero gutsimbataza imico kama y'u Burundi mu gihugu no mu makungu yo tamira tuzi
hari imbyino zishira hamwe ndangakaranga abagumya banga ziherekejwe n'umurisho w'ingoma hari z'abakuze ikahari nizabana umutibo ugwedengwe akanyarusizi intore n'izindi ntambo ziva mu mihinga itandukanye y'u Burundi ntizari zatanzwe abatari bake bari bashitse kwirabirizo ntambo Rodrigue Kimararungu arongo ishiramwe ndangakaranga bagumya banga ati mico kama y'u Burundi ryohowe yotuma abantu bayihurumbira gusumba nuko birubu
akaranga k'ikirundi karahurumbirwa cyane iyo kajyohowe kuvuka kujyohogwa no gushiramo za mbyino zacu z'ikirundi zifise icyo zisigura imibereho y'abarundi tugaca dushiramo ibyuma bimwe bitama instrument moderne tukabicana nubwo tugira tradi moderne
ariko ahasanga hari abagwiza tunga bataratahura ko akaranga gahurumbirwa ibituma badashigikira ibikorwa biba byateguwe n'imigwi ndangakaranga
haracari intambwe yo gutera kubera ko je no kugira amakete twandikiye amashirahamwe atandukanye mu gihugu nayo dushobora kuba twararonse ayo twavuze uno munsi botangara rero hari abataravyumva ariko ubu kutavyumva benshi niyumvira ngo baragomba kubona akaranga kadafatwa nk'utugenegene ni kuvuga rero twebwe abakora ibyo turafite uruhara runini bwo kwerekana yuko twebwe dushoboye ariko ico notera kamo nuko ayo mashira hamwe yokundi vyiwabo murakunze kubona mu miteramo bikomeye bazana bazava mu bindi bihugu bakabaha n'amahera menshi cyane akaranga karahurumbirwa rero ayo mashira hamwe naze dukorane ibintu byinshi bashobora gushiramo ukuboko kandi bakagira umusaruro mwiza
ubushikiranganje bwo Burundi mu byo bujejo harimo imico kama bukaba bukengurukira iryo shira hamwe ndangakaranga bukemera kubandanya burifata mu mugongo kugira imico y'u Burundi bandanye itsimbatara mu Burundi no mu makungu
tubukengurira cyane ishira hamwe ndangakaranga abanyarwanda ubwambere kukuntu udangeshe kwitanga ndetse bakaranga byiganze mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi bwa kabiri ku biteramo n'amahwaniro menshi mpuzamakungu bumaze kwitaba abaserukira igihugu cyacu cy'u Burundi tukaba rero twemerewe ko tuzobandanya uko dushoboye tubashyigikira mu ntumbero yo kubandanya no bumbatira no gutsimbataza ubutunzi bwanjye twanagira abasokuru ariyo mico n'akaranga myiza z'igihugu cyacu cy'u Burundi
igiteramo cagiye kurangira abakunzi bakiririmba bongera batamba imbyino z'iryo shira hamwe ririko rirababa imyaka 23 rivutse
no kuri iyo nkuru nyene turangije kwa makuru yacu nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire abagenzanje bafashije kuyegeranya nkengurukire kandi na Matthew abona Yesu yamfashije mu ngabwe y'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye nayo bashikirije ndabifuze kubananya mugira umugoro wa mwiza mwese na gahwane